VOA. Ijwi rya Amerika nongeye kubasuhuza mwiriwe na none muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3.
Kubera iyo ngingo banyororo baba 2,500 bagiye kwitegemvya, tubasabye kwirinda icyo cyose cyotuma igiti kibakora mu gisho kandi.
Uyu ni president w'u Burundi Pierre Nkurunziza ku banyururu yagiriye imbabazi n'amakuru.
Ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu, twisunze ingingo y'ijana na 13 yibwirizwa shingiro twagiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga 5, abamaze 3 vya 4 mu mvuto, kongera tugabaniriza ibihano nyororo batandukanye bose yisunzwe uburemere bw'ibyaha bagirizwa n'inyifato yabo mu mabohero barimwo. Kubera iyo ngingo banyororo baba 2,500 bagiye kwitegemvya, tubasabye kwirinda icyo cyose cyotuma igiti kibakora mu gisho kandi.
President Nkurunziza yabivuze mu ijambo yagejeje ku barunda bifuriza umwaka mushyashya. Amajwi ye twayohererejwe na Eloge Wirikaneza. Tugumane na Eloge Wirikaneza noneho tunyurire muri make mu byaranze u Burundi muri uyu mwaka.
Kwa 2022 ukwezi kwa mbere abagize inama ya ONU ijejwe umutekano bose kwa 15 baragendeye Burundi babonana n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza bamutahuza kwategerezwa kw'ibiganiro n'abatavuga rumwe. Abari barongoye izo ntumwa bamenyesheje ko atakinini cyavuyemo. Mugabo Samantha Power aserukira Amerika muri ONU yavuze ko hakiri ivyizigiro. Mu mpera z'uko kwezi nyene inama y'abakuru b'ibihugu vy'ishyirahamwe rya Afrika yaranse umugambi w'ukurungika mu Burundi maprobo inteko z'abasirikare 5,000 zo gucungera amahoro. Icyo cyiyumviro cyashikirijwe n'urwego rujejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango wa Union Africaine. Leta yavyakiriye nk'insinzi ikomeye areye menyamitwe umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu.
Icyo vyerekanye gihinini cyane nuko ibigo bya burara byabonye neza neza yuko igihugu cy'u Burundi atari gukira banga atari gukira ukwacu gifise ibindi bihugu byinshi bigishigikiye. Turese ko abakuru b'ibihugu bashoye kwanka irya ngingo amareta arenga ibice bibiri bya bitatu by'amareta ari muri Union Africaine yarashoboye gutora u Burundi kugira ngo busubire kubana mu kanama karejeje amahoro n'umutekano mu gihugu cya Afrika.
Haciye iminsi mu kwa kabiri umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon nawe yaciye yishikira mu Burundi ahejeje kubonana na president Nkurunziza yavuganye n'abamenyeshamakuru.
I was very much encouraged that the political leaders whether they are sitting in government ruling party or opposition.
Natewe intege rwose no kubona abanyepolitike bose baba abari muri leta umugambi uri ku butegetsi n'abatavuga rumwe nawo biyemeza kuja mu biganiro bidakumira na president Nkurunziza nivyo yanyemereye nyene. Imboneza z'abanyepolitike b'abarundi bategerezwa gufata ingingo za politike n'intambwe zituma abantu biki gihugu ciza cyane basubira kuba mu mahoro mu gihugu kirangwa n'agateka kazi na muntu.
And enjoy human rights.
Havuye Ban Ki-moon haciye haza kuri ibihugu n'amareta 5 zo muri Afrika bari barungitswe n'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika bari barongowe n'umukuru wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma. Uwundi yagendeye u Burundi mbere inshuro nyinshi muri uyu mwaka ni Tom Perriero intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini. Yagendeye u Burundi akarenga 5 ngibi bimwe mu byo yahagaze ko inyuma yo gushima utwigo twa leta.
There are trips where it feels like we've taken one step.
Ubiraze ni nkuko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri nzo tuvugana na leta. Harakindwe inkeya president Nkurunziza ubwiwe hari ibyo yasezeranye kwa zorekura abafungiwe politiki nta na kimwe twabonye cyakozwe. Yaraniyemeje kandi kohoza abaroreza 200 bagateka kazi na muntu ushiku umengo n'imikino gusa ariko baragira icyangombwa kuri twebwe nuko hoba indorerezi ziraba ko abantu baguma bituma bicwa abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije turi mu gihe leta yemeza kwifisha ishaka no gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe umutekano n'abahunze bagaruke ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa cyangwa bahohoterwa uko no kuvuga indimi zibiri kandi bitesha leta icizere mu bizokurikira
Or the path forward.
Umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin William Mukapa nawe yagize ingendo zibiri mu Burundi urwa mbere hari mu kwezi kwa gatatu ico gihe yabonanye n'umukuru w'igihugu gusa inyuma y'urwo rugendo Mukapa yatunganije ibiganiro inshuro zibiri mu kwa gatanu no mu kwindwi aho hose ntaco vyatanze muri uku kwezi kwa 12 yagarutse mu Burundi kubonana n'abategetsi abanyepolitike n'iyindi migwi Ninaho yakuri inkoni kugishitsi abatavuga rumwe na leta bo babacibaza ku kiringo cha gatatu cha president Nkurunziza caciye ku bintu bwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha
I am in no position to determine the legitimacy of the government of Burundi. It's the people of Burundi.
Nta burenganzira mfise bwo kuvuga ko leta y'u Burundi yemewe cyangwa itemewe. Abarundi nibo bayihaye kwemerwa. Amatora yarabaye za sentare ziriturwa harimo sentare ya Yas. Bose bavuze ko atamategeko yarenzwe. Abibaza rero ko ari jewe nemeza inzego barataye umutwe mu byimvugira uko nyene sinzu wabaroze pe. Abaseruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na president Nkurunziza akanama kamaho n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu none ubwo busazi buva hehe turiko dutakaza kanya tuvuga ibintu byaheze kera ndazi ko bija gutuma ibinyamakuru bigurishwa cyane n'amaradiyo yumvirizwa ariko n'ukuri ibiganiro byo hagati mu gihugu byo byarabandanije mbere umwaka ukaba uheze bigeze ku ntambwe ya nyuma mugabo atavuga rumwe na leta baguma bemeza ko ari ibiganiro by'abayoboka leta n'abari mu kwaha kwayo muri uyu mwaka twaraye turangije na cyane cyane mu mezi atandatu ya mbere ikibazo cy'ihungabana ry'umutekano cyagumyeho ahanini ku mugwa mukuru Bujumbura ibitero by'amagrenade n'ibindi bigwanisho byaragabwe ahatari hake inshuro nyinshi ubwicanyi burobanura abantu ku giti cyabo bwahitanye abatari bake mu basirikare bakuru bakuru akarorero ni nka Colonel Darius Kurakure umusirikare yazu cyane mu ruhare rwo kugwanya abagize imyerekano mu makaritie y'uburaruko bwa Bujumbura nkangagara mutakura na Cibitoke uwo musirikare amashyirahamwe hanyu hagati y'akazi na muntu yagirije guhohotera kiremwa muntu yarasiwe mu kigo cy'ibiro bikuru bya gisirikare izuba ryaka mu kwezi kwa gatatu kuwo mugoroba nyene haciye hicwa uwundi musirikare w'ipete rya major Didier Muhimpundu uwundi musirikare mukuru yishwe ni General Atanazi Kararuza uwo yari umujenama w'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yagandaguranywe n'umupfasoni wiwe hamwe n'ikibondo ciwe abantu bitwaje ibirwanisho bategereye imodoka barimwo mu gitondo co kuwa 25 ukwezi kwa kane bageze imbere y'ishure Lycée Saint-Esprit mu Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura umuvugizi w'igisirikare yavuze ko abakoze ubwo bwicanyi n'abashaka gusambura urwo rwego Colonel Gaspard Baratuza
abateguye ubwo bwicanyi nta yindi ntumbero bagamije atari ukuburizamwo ubwiyunge buri mu gisigare cy'u Burundi cavuye mu gikorwa cyo gushira hamwe igisoda kuva mu mwaka w'2005 ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwita abahoze ku rugamba muri yamirije ubwo bubisha bumaze iminsi bwibonekeza kandi burondera abantu bamwe bamwe bo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi abatware hamwe n'abandi banyagihugu inzira karengana
muri ayo mezi y'ukwa gatatu ukwa kane n'ukwa gatanu harishwe muri bene ubwo buryo abasirikare bakuru bakuru batari munsi ya batanu harimo n'umukukuru ke Colonel Lucien Rufyiri uretse abasirikare afisa Mos umushingamateka w'u Burundi muri EAC akaba yabaye n'umushikiranganje muri leta y'u Burundi yishwe nk'uko nyene n'abantu bamutegereye mu gitondo hafi y'imuhiriwe ku mutangano mu buraruko bushibuseruko bwa Bujumbura hari kwa 13 kwezi kwindwi mu kwezi kwa 11 umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ajeje kumenyesha makuru buri nyamitwe yarusinze aho abantu bitwaje ibigwanisho bamutegereye ari hafi yo gushika ku rugo rwiwe mu kajaga mu burengero bw'igisagara ca Bujumbura umwe mu bamucungera ubuzima arahagwa bene umushoferi wiwe nabo barakomereka bene ivyo bitero nubwo bwicanyi igipolisi cy'u Burundi kivyegeka ku gihugu kibanye cy'u Rwanda nk'uko vyemezwa na Pierre Nkurikiye yavugira urwo rwego
umusirikare umwe mutoyi yari yigeze gufatwa afatanwa na inkoho bita pistole zibiri acara navuga yuko abagomba kugandagura urya muntu ari abari mu Rwanda harimo mbere n'umusirikare w'umunyarwanda n'abarundi urumva ko bose bari Kigali
uhereye ku Rwanda nyene imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu bimwe n'amashyirahamwe yagumye yunyuka Rwanda go rwatanguye gutunga urutoki mu ntango z'umwaka. President Nkurunziza ubwiwe yavyibwiriye utwara ONU igihe babonana mu kwa kabiri.
Wanavuganye izindi ngorane zijaye no mu karere, twavuze igihugu cy'u Rwanda ukuntu kitubaniye nabi, twavuze ko dufite ibimenyetso, ivyemezo yuko badufashe naho nyene kugira ngo iyo nyifato bayireke, abanyarwanda nabo tubande neza kuko twanye kuva kera.
Eloge urakoze kuri ibyo byaranze Burundi ni bimwe muri ni bimwe na bimwe ariko ntabwo ari byose. Noneho tujye mu Rwanda ho umwaka ushize wabayemo inzara mu bice bitandukanye by'igihugu. Eric Bagirubusa yasuye akarere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru abaturage bahamubwira uko bamerewe.
Banyita Uwimana Emmanuel kabisa ndi hane Rulindo mvuka mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi. Umurenge wa Bweyeye akagari ni Nyamuzi umudugudu ni Muhiza. Gusa ukuntu twitegura umwaka mushya njyewe ncukura agasegereti shaka ko mva mu kazi narindimo nkaba nabasha gukora kandi kazi karuta ko nakoraga. Nicyo cyifuzo mfite ndakeka n'abandi bitewe n'akazi barimo hari aho bashaka kuva hari n'aho bashaka kujya.
Hari ikintu uvuga se gifatika ugiye gushingiraho ugiye gutangirana umwaka mushya?
Kabisa urebye burya ushobora kuba udafite ubushobozi mu maboko ariko ubufite mu bitekerezo. Njye uko mbitekereza ubushobozi mfite ni buke ariko niyo ntego yanjye.
Nitwa Sengimana Andre iwacu ni Rusizi muri Bweyeye mu kagari ka Nyamuzi umudugudu wa Kigobe ni hano muri Rulindo. Iyo umwaka urangiye neza umuntu atarwaye arishima cyane.
Mu buryo bw'iterambere basigiye iki?
Mu buryo bw'iterambere? Hari abantu ugiye usigira ibintu byinshi kabisa. Nkanjye mfite umugore, mfite n'abana batatu. Ndumva maze kugera n'akamoto mu rugo ariko gakoresha umukozi kandi nakabonye mu mwaka.
Ingamba nshya muri 2017 ni izihe?
Ingamba nshya? Ndumva 2017 n'ikintu ndi gushaka nkanjye cyane cyane ni nko gushaka uburyo nazaba mfite nka perime. Nanjye noneho nkaba ndi mu shoferi muri make nubwo ubona nsa gutya.
Bizashoboka?
Bizashoboka buri iki umuntu yashyizemo aragikora.
2016 isize iki muri rusange mwari mwiteze iki mwageze kuki?
Mubyayi Kagame yohereje imbabura z'abakene. Ariko aba bazohereje ntago bazibonye zabonye abatazigenewe we rwose mu rwego rwo hejuru. Ubwo nubundi byabaye umutekano muke ntago byagenze neza. Noneho wari wishinzwe kugira ngo ayibone naho atera kaduruvaya ati kuki ibintu by'abakene bizaba bisohoka nkamwe ababayobozi mukabyihezamo mu biterwa n'iki? Ariko nubundi byataye umutekano muke abayobozi binaha bamwe babaye bahagaze ku buyobozi kubera izo zacana rumwe barishye.
N'amafaranga y'abakene barayariye niyo mpamvu bahise babihagarika.
Ubwo rero niwo mutekano dufite muri Rulindo nta kundi. Nubwo bwose izuba ryavuye rikadusigira inzara ariko dore dushyimbo twari tweze tutangiye kongera gushibuka bundi bushyashya nta kibazo twari dufite.
Ingamba nshya rero?
Ingamba nshya nyine ni zo kudutera inkunga tukava mu bukene tugatera imbere tugakora.
Ingamba nshya ku giti cyanyu ni izihe ubwo?
Nizo gukora. Kugira ngo nyine tuzamuke tugere ku iterambere.
Murabona bizashoboka ariko?
Bizashoboka
dufatikanyije n'Imana, dufatikanyije n'iki gicu cyo mwijuru. Koko ya tubonye imvura byose birashoboka.
Nta byishi hamwe nk'abanyamakuru kutegereza imbere kuba tuyobora muri kuri Perezida wa Repubulika akaba ari umuntu ushoboye kandi akaba ari umuntu wadusabira imisada akadukingurira ibi bihugu bidukikije bakajya batuzanira ibiryo. Icyo kintu cyo muri rusange tubivugaho kubera ko ushobora kuba uvuti uyu muntu amwibe ariko yaba tubagiraho nk'aho dusanza nibyo tuba turimo. Nundi nibyo yakubwira ushake kuvuga ngo abaturanyi bafunguye adonka imipaka ibiryo bikaza inzara yagabanyuka n'imisoro ikagira ite ikagabanyuka twumva ko yabidukorera ariko abanyarwanda turashonje pe. Ibindi byose ni byiza turakora.
Ubwo ingamba mufite nshyashya muri 2017 ni izihe?
Ingamba dufite ni ugukora kuko nicyo cyangombwa. Nta gufuje igihe ubusa kuko tugomba gukora tukicara heza tugashaka ubukire kuko igihugu cyacu gifite umutekano.
Umwaka wa 2016 muburangije mute ubasigiye iki?
Dusigiye iki sobanura ko uyu mwaka wabaye uw'inzara gusa.
Gute se?
Nta kintu twibitseho mbese turashonje iki mwaka wabaye w'ibibazo gusa ntago ari w'ibyiza ni w'inzara
nawe nicyo kimwe bimeze bite
ngewe rwose uyu mwaka ntago wamereye neza kubera nahuye n'ibibazo by'ubugwayi intambara mbese zabaye nyinshi mu rugo umugabo yaravunitse ubu ninge wijya nkimara nta kuntu meze ariko kuba ndiho ndashima Imana yuko yabaye hafi mu ruhande rwanjye
none ubwo ingamba nshyatse mwinjiranye muri 2017 nizihe kugira ngo muzibe icyuho cy'iyo 2016
ni ugusenga tukagira icyo tugeraho muri uyu mwaka nizo ngamba dufite
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
C'est quoi? Leka ndabere. Hanyuma Bosco na waravuga ngo nugukosora? Eh? Oya vraiment. Ndabira nawe ribara ngo nabanyeshura. Take the bill. Umuntu arajanga hakikokora gasigura nabo bakishinga kuje bajeba.
Uko bimeze.
Bashaka manota be. Yindira ndakwereke. Wata. Watura. Umbe Bosco nawe ngo byo banditse. Namafuti gusa nacho banditse. Eh ndabira nkuru. Ndabira nawe.
Bibasha nanje mpa basanga tacho bayaze.
Mama 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 mama. Nariko ndivugisha ngo nacho bayaze. Cyo 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 cyo. Uyu wana kamuna.
Eh
eh. Ego kweri ngiye nashika. Oya Bosco. Ingo wirabiye bara kumutemera. Abaraho ngo byahaye. Ubu wose guhara gusa. Hagiye mwo nguharaba
reka maguruke nirabije havuye ukita kamuntu eh nubira ngo nijyambere ko so impapuro gabizoza
kama ikigongo
kaje ndaye maguru
nari nakoso uyu buhongiye nashika
eh uyo banzuri ndire ndahabe bizo uyu ni vet
eh
ite ko pinye vet
ndabiri bana wa muhungu eh ndabire
nyamba babaje ibyo tigishije oya je sindabyemeye ivete nzi nwe ndeze manyanga he bizo
Nani atari.
Oya, uri se
cyo bari bakicarira inyuma ndiko ndikokora.
Oya. Mugaba muri kuri wanje yahora bitora.
Haya we barakwiba.
Cyo
we wanje nta ukubita n'urugohe.
Anzu kujya mwana yari mu bambere bakurikira mu ishure.
Wapi?
Wonse gurira gute kugira ngo abure na rimwe.
None wibaza ko namuzi.
Bishoboka.
Tora kopi iwe. Ehe ngiye na grille. Umukosore ndabaye umu.
Oya, ega se namukosora nabonye ko byanse. Mana yanje we antuka muri we hari ikintu kitagenda neza asigaye aronka ubusa
nama narutaye ngo baze bicari imbere ndabasigurire neza ukamenga amatuba yishaye ko wewe ubona bumwe
eh
nabona nibikugo nari mifoko ndabafatira ingingo no
ubafatira ingingo nyabaki uraba gusa ntuzu havuja kure mwaje birantangaje
oh ya oh ya oya nugukora akazi ko kare
ego
mwaje yere nukubahagurukira
Oya nkubahagurukira. Je Yvette arantangaje frere.
Ba, kumbe iriwe batse ni kumuto. Mana, ha? Bite ga Yvette,
ni sawa. Uvuye he gadori?
Ndabira kwanza sha Yvette ko ta muntu. Ahava mbona ndakwereke.
Hewe. Inze ni famo waruzi fise mwisha koshi.
Mana Dorine. Yewe, basha nchanda dukera
mwagucitse
mwera nchanda babesha ngo mvuye kwishure naho shwe.
Mukabura rinda mukobgawe. Ha?
Aha. Hari byo kugota.
Ndega yemwe. Nibakoreke wa ari sari. Wewe.
Ahubwo mbira shayije.
Eh.
Uyumvira Prof Bosco yo bayagize ape.
Mbajesha. Onyene ingene nari nishavuri ibyo no bimenye.
Ushavuzwa ni kigayije.
Sasa amate yaduha ya makopi ya entero duheruka gukorasha.
Eh.
Ewe. Kwese kiro busa.
Sa?
Ubusa.
None mwishinze gufina. Arabakubita ubusa nyene.
Je
kizoza we ntakina
jeho rero nibarasha mana yanje ahubwo je ubusinzi n'ukuri
eh n'ukuri sha ive turazinaye ndazi kuri kuri girisha kuri burariza abandi sha
aha nyimba rero umve hemwe dorine n'ukuri kandi aho wibaza ngo nugufina
ugufina nyine
jeho mbere nabibonye namaze gutemuka byaheze umwaka
abana mwamenyeye kumagura muratwenze uyobewe rimwe ucutemuka
reka sha je ndahumiwe dorine naza manata na rose ubusa n'ukuri
ubusa nyene
none ndakubishira iki
urongo ubusa wewe reka share nyambushaka kuburanye umviri
umvibashe ni witwengere ntacu uyubazaga dore ngo ndikunda kubeshaje
ndikabona
umwaka
rega basha bwawe ndi ntava ngumana ni kamenyo byari bikomeye
none ubazaga ibe nakubeshaje
yambwira singorane nyabakiga wangu
urumva shadora je buguhera aho mu kiriye yo nkwiye kwimana numva
yanganye shayize uti rero Sorry, but my sister is going to sing on the Zahatar. He made the good and regaive.
Oh, my shadow.
Hanna came, yet she's a shanhan.
I forward, Bashadon. Go, Mamma, feeling him. He will keep on the conny
tongue
on you. How could you carry
goose? So many away, she was the shy boots on me, and he hung. I
mean, I would
ibisanzwe erega ive naho tokwiga womenya arabye natonda mwishure nibaza ngo sinzome
reka shawo kwishinga nimo datonda muri kuru hanyuma ukabidoda bikinjira umva rico kimwe nanye tenyifite imorande
erega ive iyo wize bikanga kwinjira ntuca wime uravyihoza ugacukoresha ubundi buryo
uhe
reka sha hari umuntu yaba afite ubwiza nk'ubwo bwawe akayoberwa kumburuka n'uramaso ubone
Bebasha ko ni yari wenyine hajya sinumwegera ahimubwira bigahera bihitse eh oya reka ndinde nje no musi ndarivuga pfana bonsoir mademoiselle niera
bonsoir
ewa félicitations kweri
kweri kiga boss
eh
kweri
kumbere yanse ne
eh
rade je ko nari nagumye nibaza ko ari match ya vrai
ashatara kandi
eh
bari bagerageje n'ukuri nda ryohewe from
cha kubyo mbonye hasigaye gato ngo uronkemwe nk'aba Messi na Zidane France muri kuje banezere bajya abantu
eh reka sha boss ko kuntwenda uri kurabona ba Messi bo vahenga
ehe none baba ntibatanguye gucyo reka sha kubufyiza je nuko ntabonye bagwana na bafyaka bakora ibitangaza vrema kandi byose ni kubera wewe
reka sha boss reka reka
nuko bitabikesha wewe seriously erega reka kwa weekend rani Eh? Igaje jutami.
Ay ko vraiment. Duko ibintu byo gusinya. Je suis fier de mon équipe vraiment.
Nukuri.
Ubu baritanga barakora. Kandi nabonye ne. Barakene ko équipe yacu ikomera.
C'est ça.
C'est un beau début.
Ash ash umuntu akwifiti arahiriwe nukuri.
Umve? Je navyo ngo nibiki?
Ni gashani.
Ah ntabara.
Oya tuganiye vraiment.
Eh.
Ubu bwo katamba n'ufisi. Eh? Oya nukuri mbwira. Mbwira umbize kuri. Ubwire uyu muhungu mukundana yumva gute eh
Bosco wakatije kandi ariwe watanguye
erega kuri kuravugwa ni je no munsi ndakuvuga ahubwo umunsi umwe urabasha mu do president si je none tumubone
ah Bosco uzotangara Bosco ndakubwira umuntu kuravuga ntabaho kandi ntawe mfise
uti
eh
ega shaka ubesha uti namushere ufise Eh?
Non, wapi vraiment ha?
Wewe nyine nganiyera.
Eh, none baho.
Une fille extraordinaire nka wewe nta mushara fils. Mbesha abantu buwo ameze gute. Eh? Barabahefi nanwa. Bwo ni bya bihungu byarahumye. Umukobwa ameze nka wewe.
None ga Bosco.
Eh.
Fuja je ameze gute.
Wewe?
Eh.
Reka shano n'uyu kugira gute. Nukuri je sinoro nkingire ndabivuga. Sinoro nka ho mpera na
ho. Oh, yabira mara match.
Uri gitangaza vraiment.
Eh.
Eh? Mukobwa kundi bikogwa yisemeye en plus très belle.
Eh!
Ako kanyuma wakumbi.
Ah boss ndagusavye yo gaza. Ndagusavye gaza ho. Ndeki.
Kweli. Ega sinari bwahe. Oya mugabo mbwi.
Urinde utavuze uri wasinugurura
Yewe changa ugurure
Wewe nde
Changa ugurure ni mahugurura Aha ntumva ko ari jewe
Yo mana gidiyo ubwo urakomeneza mu mutwe Izo ni nzoga gusa cyane He uzu bintu ni
Yesa mama gaje ntarata ninde ibabwiye jewe gidiyo Ivet, Barry, is her only son, Yejo, Gila. Ben, you never
listen
to me. You and the Wawas, Okun, welcome, Cougar, Generata.
You talk about a Cougar and who are good Takare? Muri Jorupu Yehe. The Kakui Twangish, you need that Twangish.
Urahonora,
Yewe.
Jehovah yakunywa ragacupa nabagenzi.
Eh.
Uri kuraba ki?
Kare hose kutahora n'inzoga none. Ubure ni ubone kusigaye zikeneye. Hewe ivyo wadukanye rero.
Tumvikane.
Subizi ukuye.
Mbega ugumba zagiza ndi kurusa.
Urabana ningenye usahonye?
Narize kujya ni hanyuma.
Ahubwo ngiriyo waruri bakugaburiye. Abo bagenzi bawe ntavye kujya baguhaye.
Banga buya kubera iki?
Yeah.
Ivete, ngani muteka?
Ivyo kujya byaheze noneho rero ja kujyama.
Aha, uti?
Mvuze ja kujyama.
Oyo ni matama nkawundi. Ndabuze. Ari hehe ndamwere ki?
Yo.
Je wese gashora kunda zose. Ha?
Kuri ndumva ho ja kujyama gidiyo.
Iki? Nari megira kuri za nyama sindabaje.
Ibagire muko buje kuri.
Nakora ndabise yewe muhungu wa mama.
Iyo washaka kujya wari gutakare ugasangira nabandi. Jya kuryama rero ukuri ndungaho.
Yo rero mvuze ni singenze.
Yego nokuri. Na barindire baravyuka.
Amategeko nkanze. Uri mama chahe.
Yo gidi. Urumva gashya ibintu uri kuravuga. Niko ndaguhanura
none niwondeka
izo nzoga niwozihe bajidi iyo niyo ndero mama yaduhaye gidiyo
ndakwise asigaraye bonaga mosaje
gire mugaho umenye ko bidaherera ngaha ejo nzakuvako tuzobisubiramo
Check.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, abantu muri studio Ijambo turabashimiye cyane. Mwe namwe muzagira umwaka mushya muhire, mwese abakunda Ijwi rya Amerika rero uyu mwaka muzawugiremo amahirwe y'Imana. Murakarama, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umwaka mushya muhire.